igimunfani radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nungi kwa ikaze, muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Izo ni ingingo nkuru twabateguriye. Kuri uyu munsi wahariwe ubwigenge bw'itangazamakuru, Leta y'u Burundi iravuga ko ubwisanzure bw'itangazamakuru bukomeje gutera imbere mu gihugu.
Atari utagomba kubona, ntawo kwirengagiza kwigoro tumaze gukogwa na Leta mbyeyi, Leta nkozi, ari nacyo gituma ibimenyeshamakuru bigomba ziyongera.
Madame Chantal Nijimbere, ministre w'itangazamakuru mu Burundi, umuryango mpuzamahanga uharanira ubwigenge bw'abanyamakuru RSF yerutse kuvuga ko u Burundi mu mwaka ushize bwateye intambwe muri urwo rwego. Bamwe mu Burundi bari mu nkambi ya Mutendeli muri Tanzania bariyandikisha kugira ngo batahe aho kwimurirwa mu nkambi ya Nduta, bakavuga ko ari amabura kindi.
Twabonye yuko byaba byiza ko dusubira mu gihugu mu kwezi kwa gatanu, kuko kambi yugawe nuko bazaba bagiye kuba ahantu cya mbere cyo batamenyereye. Kabiri, barashobora kuzosanga usanga barabayeho nabi, bagiriwe nabi.
Leta ya Tanzania irateganya kwimura impunzi zari mu nkambi ya Mutendeli zikajya mu nkambi ya Nduta bitarenze ukwezi kwa gatandatu. Minisiteri y'ubuzima muri Uganda iratangaza ko mu gihugu habonetse izindi virusi za korona, harimo virusi ikomoka mu Buhindi. Ibyo byatumye Leta ifata icyemezo cyo guhagarika indege zituruka mu Buhindi. Ayo makuru kimwe n'andi yavugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyiz Bigirimana. Aloyiz, wiriweho?
Mwiriwe Veniste. Turahera mu yavugwa ku mugabane wa Afrika. Abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu muri Nigeria barateye kambi zibiri za gisirikare ziri mu buraruko bushyira ubuseruko, bongera bica abantu bashika ku munani nk'uko amakuru ava mu gisirikare yabivuze ejo ku munsi w'Imana. Aya makuru avuga ko ikambi ya Ajiri iri ku birometero 20 uva i Maiduguri ku murwa mukuru wa Leta ya Borno yatewe mu gatondo kejo ku munsi w'Imana. Kumugoroba naho ku munsi wa gatandatu hatewe ikambi ya Ran iri muri iyo leta nyene. Umugabesha w'ingabo umwe w'iyo kambi yarishwe, abandi basivile batandatu bahitanwa n'amasasu yigenza nk'uko ayo makuru yabivuze. Ayandi makuru aremeza ico gitigiri cy'abafuye kandi akongera koko abo barwanyi basahuye n'ibirwanisho muri iyo kambi. Afrika y'Epfo yavuze ejo ku munsi w'Imana ko yiteze igice cya mbere cy'incanco za COVID-19 zingana imiliyoni 4,500,000 z'ihinguriro Pfizer, mu gihe icyo gihugu cyiteguye kongera gutanguza isekeza ryo gukingira abanyagihugu. Umushikiranganji w'amagara y'abantu Zweli Mkize yavuze ko incanco zingana 325,000 2,560 zari zitezwe gushika ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cy'i Johannesburg ku mugoroba w'ejo ku munsi w'Imana. Izindi zizoza ziraza burindwi gushika mu mpera z'uku kwezi. Imbere yo guhagarika urucanco rw'ihinguriro ry'abanyamerika Johnson and Johnson, icyo gihugu cyari kimaze gucandaga abanyagihugu barenga 318,000 bagizwa hanini n'abakora mu gisata cy'amagara y'abantu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu makungu tukivuga kuri uyo mugera nyene, Ubuhindi burabandanya gusinzikazwa na COVID-19. Ahejo ku munsi w'Imana ibiharuro byerekanye ko abantu hafi 370,000 bishwe n'uwo mugera mu masaha 28 gusa, hamwe n'abarenga 390,000 bawanduye. Ibice 2% ku miliyaridi umwe n'imiliyoni 300,000 z'abahindi nibyo bimaze gucandagwa gushika ubu nk'uko amaraporo abivuga. Ni mu gihe Ubuhindi aricyo gihugu gifise ihinguriro ry'incanco rinini ku isi ryitwa Serum Institute of India. Leta z'ubumwe za Amerika irahakana ko yafunditse amasezerano na Irani yo kubohoza abanyororo bafungiweyo bacuritse n'ibihugu byo mu burengero bw'isi ku kiguzi cy'imfashanyo y'ubutunzi y'imiliyaridi z'amadolari kuri Irani. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire Ned Price yavuze ejo ku munsi w'Imana ko babandanya batabariza abanyamerika bafunzwe hamwe n'ababuriwe irengero muri Irani. Yavuze ko bazohagarika ari uko basubiye kubahuza n'imiryango yabo. Ron Klain nawe umuyobozi w'akazi muri White House yarahakanye amakuru yaciye kuri televiziyo CBS yaha muri Amerika y'ayo masezerano yo kubohoza abanyamerika bane bafungiwe muri Irani, ariko yemeje ko bariko barakora uko bashoboye kugira barekugwe. Abapolisi baba ijana barakomeretse, abandi bantu barenga 300 barafatwa inyuma yaho abari ko barahimbaza umunsi mukuru w'abakozi i Berlin mu Budagi batanye mu mitwe n'abapolisi. Abategetsi babishikirije ejo ku munsi w'Imana. Abantu hafi 130 bava mu mice itandukanye ya politike niho bitabiriye amadefile ku murwa mukuru w'Ubudagi ku munsi wa gatandatu bibuka umunsi mukuru w'abakozi. Igipolisi cyavuze ko muri rusange ibyo birori byahimbajwe mu mahoro, mu nyuma bivamwo imigumuko igipolisi gitanguye kubasaba kubahiriza ingingo zo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19. Mu gihe bamwe bibuka uwo munsi, abandi bariko bariyamiriza ivangura rifatiye ku rukoba muri icyo gihugu hamwe n'amafaranga yo gupanga amazu yaduze muri icyo gisagara cya Berlin. Abapolisi bashika 93 barakomeretse muri iyo migumuko, abanyagihugu 354 barahagarikwa nk'uko abategetsi muri icyo gisagara cya Berlin babivuze.
Urakoze Aloyezi Gerimana, mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose mu Rwanda, mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Instagram, Facebook na YouTube. Adresi yacu ni wa radio yacu
iwanyu mu ntara,
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Kuri uyu wa mbere isi irizihiza umunsi wahariwe ubwiyenge bw'itangazamakuru. Uyu munsi ugeze mu gihe umuryango mpuzamahanga uharanira ubwiyenge bw'abanyamakuru RSF uherutse kuvuga ko Uburundi mu mwaka ushize bwateye intambwe muri urwo rwego, buzamuka imyanya 13 ugereranyije n'uko bwari buhagaze umwaka ushize. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Marie Chantal neje imbere y'umushikiranganji wo kumenyesha amakuru yabuze mu itangazo yasomeye abanyamakuru mu biro vyiwe ku mugwa mukuru butunze Bujumbura ko umunsi mpuzamakungu hari ibitangazamakuru atari abanyamakuru bonyene, ahubwo ari abantu bose bitewe n'uko ubwigenge bukumenyesha amakuru butuma abanyagihugu nabo bagira uburenganzira. Yashimangiye ko ubwo bwigenge bufatiye ku bw'umuntu wese wo gushikiriza ivyiyumviro imwe mu nkingi ya demokarasi. Niko kwishimira amanota umuryango mpuzamahanga w'abanyamakuru batagira imbibe ya RSF ufite icicaro i Paris mu Faransa uherutse guha Burundi mu cegeranyo c'umwaka ushize ku bihugu 180 ukoramo amatohoza ku isi. Madame Nijimbere,
Uburundi buhimbaje uyo munsi kandi mu gihe abadukurikirana bamaze kubona ko hamaze gukorwa byinshi mu ntumbero yo guteza imbere ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Icegeranyo cy'ama gisohorwa n'ishyirahamwe ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe, Reporters sans frontières, bwashyira Uburundi mu kibanza cy'160 mu mwaka w'2019. Mu mwaka w'2020 naho Uburundi bukaba bwashyize mu kibanza 142.
Nukuvuga iryo shyirahamwe gemera ko hatewe intambwe ndende.
Iyo ntambwe na Arnofoje atwara ibiro vya RSF ku mugabane wa Afrika yemezwa arasigura ico afatira ko.
J'en veux pour preuve évidemment la libération et la grâce accordée aux quatre journalistes.
Atubwa mbere n'ingingo ya president yo kurekura no guha ikigongwe abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu bari bamaze umwaka kurenga bafungiye ubusa ugushaka kwa president ko kugurura maradiyo yugawe ndetse mwe muri zo Bonesha FM ikaba yaramaze kugururwa igisata c'ikimenyeshamakuru iwacu naco nyene caruguruwe. Ibiganiro byaratanguye kugira ngo amaradiyo mpuzamakungu nka BBC n'Ijwi ry'Amerika yugururwe n'ibindi. Twizeye ko utwo twigoro tuzobananya kugira ngo abamenyesha makuru bakore bigenga
dans un environnement beaucoup plus serein, beaucoup plus libre.
Mushanganje ukumenyesha makuru asanga bwigenge bwitangaza makuru atagobdeha mu Burundi.
Abahura batabona ko mu Burundi ubwigenge bwo kumenyesha makuru buhari barahabahaye barabona ko ko babivuga atari ko byari bimeze. Atari utagomba kubona hawo kirengagiza utwigoro tumaze gukogwa na leta mbyeyi leta nkozi ari naco gituma ibimenyesha makuru bigomba ziyongera ibyo bikerekana ko ubwigenge bwo kumenyesha makuru hani wacu ataragaseseshwa rumuri
ariko Alexandre Niyonge ko batwara runani rw'abanyamakuru y'ibejemeza kuri baho n'uburukira buracane mu bijanye n'umwuga wo kumenyesha makuru akaba yaziganira ruja America kwa 20 ukwezi guheze yatoroka cyagano cha RSF
na gahengwe na kamaje bembona umuntu yovuga uwovuga ngo bishimikije ko haramenyesha makuru biwacu bari bafunzwe hama bakarekugwa ivyo byoheza bishimwa ko abantu bari barenganijwe bagasubizwa mu gateka kabo umuntu yofata ngo ni ntambwe iteye imbere naho twofatira ko radio ubonesha nayo yari yugawe hanyuma bakayirekura nuko nyine kuko karakarenganya nta muntu rero yorenganya umuntu hama ngo bucace avuga ngo bwangu ibintu buvyagenze neza mbega ubu twovuga ko hari akarusha kahe mu gihe tuzi ko haramenyesha makuru bashikindwi baciriwe umunyoro guherayo namande y'ibirenga atakindi bakoze atari umwuga wabo mu gihe iyo leta ibandanya itoteza n'abamenyesha makuru gushika niyo bahungiye baburabuzwa ntibashobore no kusubira kubananya umwuga wabo
mu karere ka Afrika ubuseruko bafoje afranga tampinduka nyinshi zabaye
dans la région et bien on espère en Tanzanie par exemple 124e qui reste
mu karere twizeye ko nka Tanzania bumwe cy'akibanza nyine cy'ana 2024 perezida Musha Samia Suluhu Hassan azoshirihezwa kwisubira ibuti byo bwigenga bw'itangaza makuru byabaye ku rugero rutari bwabe mu isi muri iyi myaka ishize ibimenyetso bya mbere bitanga umwizero wo kurategeka igihugu rwagira inyamakuru zari zarugawe ubuganda burakurikira mu kibanza cy'ijana 2025 kandi nabwo bwarabindiye ibintu byakomeje kunyuka ku banyamakuru b'abaganda tukaba twaribonye mu rindi toro waritahurijwe ko bya perezida Yoweri Museveni mu ntango z'umwaka byabaye mu cyuka cy'ihamwa ry'abanyamakuru akurikira u Rwanda navuga ko riri ku murindo cyangwa ubwigenge bw'itangazamakuru bukaba ruzwi mu ijana 1956 rwatakaje ikibanza uyu mwaka ni ko umuyobozi wa RSF muri Afurika asigura mu Burundi umushikiranganji mu byajejwe n'abanyamakuru nubwo yanse ko ari bazoba mubaza atora itangazo ryo kuri uyu w'Imana bahamagarira gukora bigenga
nagomba rero mbonere akanya mpamagarira abamenyeshamakuru birinde basesa nkuyoze ababatamika amajambo cyane ababaresha kugira ngo babavugire ibyo bashaka kuko barahari utyo bazoba baharaniye ubwigenge bwabo abamenyeshamakuru mwese tubasabye kwikura iyo mizana ibabohera mu byo bashaka ko mubavugira mugendera akarangamutima k'umwuga mwirinde kuvanga umwuga n'inyifato y'abamenye politike
kuva mu mwaka wa 2015 habaye irikwa ryo gutegeka ryaburijwemo mu Burundi abanyamakuru barenga ijana bagahunga igihugu amaradiyo atanu na televiziyo imwe bigasamburwa ibaye inshuro ya mbere icyo gihugu gucunguka amanota mu cyegeranyo cya RSF eroje urika neza ijwi rya Amerika
nongera uko umunyamakuru mu gihugu cya Angola Francisco Rasgado uyu munsi yongeye kwitaba urukiko ku munsi wahariwe ubwigenge bw'itangazamakuru akurikiranyweho ibyaha byo gusebanya no gutukana yarezwe na Rui Falakao umunyamabanga ushinzwe kumenyesha amakuru mu ishyaka riri ku butegetsi MPLA Falakao amurega kuba yaratangaje inyandiko zivuga ko yariye ruswa akaba asaba umunyamakuru kumuha miliyoni imwe n'ibihumbi 500 by'amadolari by'indishyi ishyirahamwe rirengera abanyamakuru CPJ riravuga ko leta ya Angola ikwiye kuvanaho ibyo birego no kuvugurura amategeko igihugu kigenderaho
was Washington, Ijwi rya Amerika.
Minisiteri y'ubuzima muri Uganda iratangaza ko mu gihugu habonetse izindi virusi za corona, harimo virusi ikomoka mu Buhindi. Ibyo byatumye leta ifata icyemezo cyo guhagarika indege zituruka mu Buhindi. Abahindi batuye muri Uganda bishimiye icyo cyemezo cyo gushyira imbere inyungu z'umutekano rusange. Hagati aho perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yatangaje mu mpera z'icyumweru gishize ko ingamba zari zarafashwe mu rwego rwo kwirinda guma mu rugo, guma mu karere cyangwa se amateraniro rusange zivanyweho. Ibyo byatewe no kugabanuka kw'abantu bandura COVID-19. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Nairobi Atieno Odhiambo aravuga ko uturere turebwa n'icyo cyemezo twabyishimiye. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko mu minsi mike umubano w'u Rwanda n'u Burundi uzawasubiye kuba mwiza. Yabivuze mu mpera z'icyumweru gishize asoza inama ya komite nyobozi y'ishyaka FPR riri ku butegetsi mu Rwanda. Pierre Claver Niyonkuru.
Ku bwa Perezida Paul Kagame, icyizere ni kinini ku imigenderanire y'igihugu ciwe n'u Burundi. Imaze imyaka itandatu itifashe neza, iriko irasubira kuba myiza.
Abaturanyi bacu benshi ariko ni bane gusa, kugira ngo abandi bose tumeranye neza usibye wenda nk'umuturanyi umwe gusa. Kera bari babiri, wa kabiri navuga igihugu cy'amajyepfo Burundi. Burundi turi mu nzira yo gushaka uko twumvikana ariko ngira ngo ubutwe n'abarundi turashaka kubana nabo, kandi bamaze kwerekana iyo nzira. Natwe turashaka ku Kongo, ibibazo twari dufitanye nabo turafatanya kubikemura, rwose bimeze neza, ntabwo bikiri nka mbere. Tanzania nta bibazo twigeze tugirana nabo, turakorana nabo neza.
Aho yariko arasozera umwiherero wa komite nkuru y'umugambwe uri ku butegetsi FPR kuri iyo wa gatandatu, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda asa n'uwishuye ubutumwa mugenzi we w'u Burundi, nawe nyene yaheruka gutanga. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe nyene yari yijeje ko imigenderanire igiye gusubira kunaguruka ku mpande zose.
Igihugu kibanyi, jewe ndafite icyizere gikomeye cyane ko igihugu cy'u Rwanda ejo tuzoba dukundana, kuko ubu twarabaze kubona icyo dupfa turakizi. Ni ukuvuga hirya y'ejo muzosaga tubazanya ngo none burya twapfike. Kajya gusa ariko kaduteranye ntivoba mu karere kose mu isi yose, aricyo gihugu cyo rero azavuga ngo kirankana n'u Burundi, kandi tuvuga ururimi rumwe turabavukanye. Turizeye neza yuko aho bukera bizogenda neza, kuko ubu turabona ko indongozi zatanguye kuza ziravugana ku rwego ku rwego, kandi biriko bigenda neza cyane.
Mu mezi atandatu aheze haramaze kuba inama zirenga zine zahuje intumwa zidasanzwe z'ibyo bihugu bibiri zatanguriwe n'iyabashikiranganji b'imigenderanire. Ku makuru Ijwi ry'Amerika rifise, hari zabereye mu Burundi ndetse n'izabereye mu Rwanda. Ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu boheruka kubwira Ijwi ry'Amerika kwiyataba ikiza cy'umugera wa corona, haba hamaze kurangurwa ibikorwa byinshi byo kunga imigenderanire myiza. Amashirahamwe yigenga aranyoterwa umubano mwiza cyane cyane ku nyungu z'abanyagihugu baba ku mbibe, kugira ngo basubire gusangira kabisi n'agahiye. RCP Raison des Citoyens Probe rikunze kugira umwihwezo kubishikirizwa n'abo bategetsi, amakoraniro canke imyiyerekano Liberté Publique ni rimwe muri ayo. Gervais Nibigira nicegera turongoye RCP.
Hadufatiye nko mu ntara za Cibitoke, ntara za Kayanza, intara za Ngozi, Kirundo na Muyinga, hamwe n'abandi baba mu gihugu cy'u Rwanda bashorerayo ibidandazwa cyangwa bagurirayo ibyo bakeneye abo nyine, haba ifunguro cyangwa ibindi, no guhana abageni. Ariko uyu munsi tubona yuko ubwo budandazwa imigenderanire itakihari nk'uko yari hari mu myaka yahera. Kubera uyu munsi Murundi agiye mu Rwanda nashobora kugenda yitegenza neza nk'uko kandi n'ubundi bigenda uko nyine. Igihugu cy'u Rwanda sanzwe ari n'impunzi zahungiyeyo, ibyo byose rwose ko izo mpunzi zita hamwe mwabo baba bafise umwizere yuko ibyo baba bagereza bitakihari.
Iyo migenderanire yatanguye gutosekara nyuma y'imvururu za politike zadutse Bujumbura mu mwaka w'2015. Igihugu cy'u Rwanda cahaye indari impunzi z'Abarundi zarenga ico gihe 77,000. Mu nyuma u Burundi bwahavuye bwagiriza ico gihugu ko muri abo cahaye indaro harimwo abashatse gutembagaza ubutegetsi, u Rwanda nabwo ruvyamirira kure. Ico gihugu cy'u Rwanda caraye kinamenyesheje ko cifuza bakoze umubano mwiza n'igihugu cy'u Buganda nawo Perezida Paul Kagame yavuze ko impinga ikiri ndende yamara umutegetsi yavuze ko Rwanda ruzobananya gukingira abanyarwanda bose
abaturanyi b'amajyaruguru badufiteho ikibazo n'ubuge nabayeyo nabanye nabo nakoranye nabo nagira ntabwo umbajije neza ngo nkubwire imizi yacyo ntabwo mbisobanukiwe bihagije ariko jewe nzasakara inzu yanjye kugira ngo ntanyagirwe nzashyiraho imiryango idadiye utanyinjirana ugatwara ibyanjye wanyinjiranye kandi nzagusohokana hanyuma dushyire twizane uwizanye nabi nawe azasubizweyo mu buryo butarohanyije
ibi bihugu bibiri nabyo haize imyaka ine bitarabana ryiza byagirizanya ko umwe yahaye indaro umwasi w'ubundi naha haramaze kuba inama zitari nke zo gukemura ico kibazo Se Clave ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
Leta ya Tanzania irateganya kwimura impunzi zari mu nkambi ya Mutenderi zikajya mu nkambi ya Nduta ibyo biteganjwe gukorwa mbere y'ukwezi kwa gatandatu bamwe muri abo barundi bariyandikisha kugira ngo batahe aho kwimurirwa mu nkambi ya Nduta bakavuga ko ari amabura kindi kuri wa mbere mugenzi wacu James Jovine yagiye mu nkambi ya Nduta avugana na bamwe muri izo mpunzi
icyo tangazo tumaze kubyumva twabyakiye neza kuko abakurongoro iyo bakubari yatikangaho tegereza gucaho nyene hama kubijanye no mu mujyagi wanje naho tumaze kwicara tukaganira twabonye yuko byo bavyiza ko dusubira mu gihugu mu kwezi kwa gatanu kubyi wacu twese twabonye yuko dushobora gusubira mu gihugu kuko kandi yugawe nuko bazaba bagiye kuba hantu cyambere cyo batamenyereye kabiri barashobora kuzosanga usanga barabayeho nabi bagiriwe nabi basanga nk'utwo bo bari bafise baratubivye cyanke imibereho yabo iyaho irabagoye
cyo kujyakira cyakiriye neza ahandi naho ntibyakiriye nabi kujyakira neza ni kimwe baratwakiriye neza turashima ariko kubona wo kwica icyo wakijije nk'inkuba yo yigwa ikahoze imirima hanyuma ikongera ikayica mu nzima twe duce nasigura mu wa mugani nuko mbona bamwe bamwe twahunze mu bibazo bitandukanye twari tuzi yuko ishitse mu gihugu cy'amata n'ubuki nkuko bari batwakiriye tugashima
siyumvire kucakira ni kubera nyine nanire umuntu mukabavuze urashobora kwakira ibyo jambo ko atari kuburi ko ntacyo uhindure ko kubera ubu rusanzwe uri mu nzi nyine kuko mukutegejwe ni kubi intambamye nyine ziri hano none wimukiye utasanzwe umenyeye gashe kandi ugasanga bo mutamenyeranye biragoye urashobora gusanga urashobora kugenda ugasanga wahagiriye ibibazo aho ukahagirira ingorane itandukanye upfuye nyine kubera upfuye mu nkambi uca mu yindi biragoye urumva uba ugiye kwanza ubuzima bushyashya
nacakiriye yuko babanza bakatureka tukitonda tukazova ngaho mu kwezi k'umunani nakatera taha mu Burundi ugiye mu babanyi mutamenyeranye nuko uba ugiye mu ntuzeye nuko ubugiye mu yindi nkambi shasha kubera utabusanzwe uhamenyereye kubijanye n'ubusuma kubijanye n'ubwicanyi usanga umengo siheza nasaba yuko babora bakadushyira ku ruhande rw'iwacu akaba ariho tuza kwicara baza kudushyira hagati y'abandi kandi kijyanye n'aho hantu numva ngo bavuga yuko hari abasuma benshi barenze tuka yuko batwiteguriye cyane kugira abazotwibiza rero dushyira ku iwacu bakaduha igipolisi cy'iwacu bihaducungera ukwacu
tukamenya yuko nk'uko twabivuze n'ejo bundi mu nama makazi yari yadutumiye ko twashima yuko ngaha botureka natwe tugaturiya kuko iyo twavuye siheza naho baheza bamwe bafise ibibazo byinshi biragoye aha twari twiyumvire yuko boduha natwe ubwicaro kuko aho twirukiye sivuba guhera mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'icenda ngira mwarabibonye mwese mwarabona hariho abirindwi na kabiri navyo nyene bamwe bari ino hariho abavyaye bagahumbiza
Nicyo kimwe rero twari twishunze iki gihugu cy'amatanuruke ko dufata mu mugongo natwe tukatura tukaruhuka. Icyambere namaza gusaba nk'ubu yabanisa siyara n'ubu jewe nibakiye inzu nayerekeje kandi jewe ndi umwe n'abandi barabo bakiye amazu urazwe ku bintu batwubakira ku rukundo ntibatwubakiye kurwana. Kimwe mwaya amazu cyo nubisabamo mu cyiyumviro duha nta ugaburira umwana yamuhaye ibyo kurya yongera bimwake. Ica kabiri hariho abatafise amabati bahungukana gahema babahaye ntawe ushobora kukabaka birashobora yuko ako gahema abo gahungukana hamwe bari kubaka karuruzi iyo bashitse bakongera ka gahema kakabafasha. Ikindi twosaba muri leta ya Tanzania na yowene nkuko batwakiriye nuko twakira hariya naho dushitse nibatwongereze agafaranga bongere batwongerereze naho dushikira naho nyine bashikire baduha batwubakira akazi twoshikiramwo nyine turoshika turara mu gahinga kandi twarara heza.
Bamwe mu Barundi bahungiye mu nkambi ya Mutendeli muri Tanzania bavuganaga na mugenzi wacu James Jovin. Mu Burundi ikipe ya basketball ya Kern niyo yegukanye igikombe cya playoffs itsinze Dynamo ibitego bitatu kuri kimwe. Umutoza wa Kern Arsene Furanzima avuga ko bagiye kwitegura kugira ngo bazatware n'igikombe cy'u Burundi i Kigali. Desire Hatungimana.
Iyo ntsinzi yahaye igikombe umugwi wa Kern yabonetse mu rukino rugira kane aho umugwi watsinze kuri Uwimana Dynamo ku manota 75-68. Arsene Furanzima amenyereza uwo mugwi wa Kern akaba yamenyesheje inyuma y'urwo rukino ko iyo ntsinzi yabahaye igikombe bayikesha imyitozo myiza.
Ikintu novuga ko twabarushije nuko twe twariteguye gose mu buryo fiziki twarateguye fiziki cyane n'icyo kintu mu mabonye abakinnyi bacu bari banyaruka gusumba biwa twarakoze cyane gose igikorwa cuko tudukina kuri rapidite hama novuga ngo turiga na systeme ya attaque yabo turabona ingene bataka muri rusange hama rero turaheza turabikorera ko turahindura gato i defense yacu tuyadapta kuri ku buryo bwabo bwo gukina attaque. Novuga ko ivyo ari byo bintu nyamukuru byatumye dutsinda
mu gihe umugwa Kane wari watsinzwe urukino rwa mbere rw'izo nkino za players ariko bagatsinda zitatu zikurikira. Mfuranzima aratubwira icyo yasavye abakinnyi biwe kugira bikure Dynamo umugutoroshe na gatoyi.
Nibaza yuko ikintu nyamukuru nshobora kuba narabwiye abakinnyi ko ari uko bo prove yuko by'ukuri babaye ba mbere babikwiriye atari ikintu bakwegeye ko canke kuba hariho ekipe zitameze neza mugabo byari ngombwa yuko tu prove yuko by'ukuri kibanza cya mbere twari tugikwiriye. Rero nibaza ko ari cyo kintu umuntu yashoboye gukoresha nko kubyura ishaka ry'abakinnyi.
Inyuma y'icyo gikombe cya kabiri umumenyereza wa Kern amenyesha ko bagiye gukora gusumbya ko bahora kugira n'igikombe cy'u Burundi bwose cimirije bagitahukane. Ati nguvu n'ishaka birahari kugira bashike ku ntego yabo yo gutwara ibikombe byose uko ari bitatu. Umupira maguru naho mu gihiganwa cy'u Burundi risigaje inkino zitatu gusa ngo rirangire, umugwi wa Kayanza United wari mu bibanza bya nyuma mu mpera igice cya mbere cy'ihiganwa uno munsi ugeze mu kibanza cya kabiri aho wa mbere usumbye amanota abiri. Amase niyo ngabo amenyereza uwo mugwi aratubwira icyo bakesha izo ntsinzi.
Murazi Kayanza United ayivuye naherekera just abantu kuko ayivuye avuye kure nubwo ko ni ngubu z'abantu benshi si coach Amarso wenyine ariko arakora akazi muri Kayanza United. Hariho abarongozi bo mu ntara, hariho abarongozi b'umugwi bose, abakinnyi baritanga muri ako dufite n'abakinnyi bake dusa abakinnyi 18 batarenga. Mugabo twagerageza kubakinisha ku buryo bose bokina. Nibagara ko ari ishaka rya bose ry'abantu bose kugira ngo Kayanza United ishike mu kibanza cyane.
Naho uwo mugwi abatari bake mu bakurikirana umupira w'amaguru mu Burundi bawuha amahirwe menshi yo gutwara igikombe. Amase amenyesha ko bigoye kandi bigishoboka ku migwi myinshi.
Nibaza ko ari ubwa mbere ihiganwa rimera gutya gushika ku munsi wa gatatu shampiyona itarahera utaramenye zo twari igikombe. Ni ihiganwa rigoye cyane. Nuvuga ko muri gice cya kabiri imigwi yaradugije nivo bona ko nivo yaduze imigwi nta mugwi n'umubwiye nuvuga ati ndagiye kuwutsinda umva ugenda kurondera amanota. Nibaza ko ihiganwa izohera abantu babonye imikino myiza iryoshye kandi ibereye.
Mu gihe rero ikibanza cya mbere iki kigwanirwa n'imigwi myinshi no mu migwi ya nyuma ihiganwa rirakomeye. Kiretse Muzinga bimaze kumenyekana ko mu mwaka uza izokina mu cicaro cya kabiri hagati y'imigwi ya Burundi Sport Dynamique Bumamuru Interstar na Les Elephants niho hazovamwe imigwi ibiri izoherekeza Muzinga mu cicaro cya kabiri. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Aha hano dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baro wamfashije kuyabagezaho mbashimye cyane kuba mukurikira radio ijwi d'America buri munsi kandi muri benshi cyane cyane abumva ijwi d'America bari igihundwe na gihinda muyaga abari gabiro nibambiro abari kibirizi na mibirizi mwese mukomere mwari kumwe na Venuste nshimye Imana
Aku malaika, wajibku asal.